intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo. Icyo kuri uyu wa gatatu itariki 27 mu kakaro kijanye n'imigambi Evariste Ndayishimiye yemeye kurangura nk'umukuru w'ishyirahamwe ry'akarere k'ubuseruko bwa Afurika EAC. Muriko mukishikirizwa na Edi Claude Ninazwe.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni warongoye umuryango w'ibihugu bya EAC kuva ku itariki ya 22 ku kwezi. Yashikirijwe muri ayo mabanga mu nama yamaze iminsi ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka EAC, inama yabereye i Arusha muri Tanzania kuva itariki ya 21 uku kwezi nyene. Evariste Ndayishimiye azorongora iryo shyirahamwe ikiringo cy'umwaka, akaba yasubiriye umukuru wa Kenya mu vyizwe ari bijanye no koroherezanya hagati y'ibyo bihugu mu byo guhanahana ibidandazwa hamwe no kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni navyo Evariste Ndayishimiye yashimikiye ko mu ijambo ryiwe kurikira bimwe mu byo yashikirije asubirwa ngo mu Kirundi na Pierre Gahungu.
Pour créer un environnement commercial stable,
kugira dushireho icuka ciza c'ubudandaji no guteza imbere ubuzima bw'abanyagihugu bo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko, tugiye kwitaho amahoro n'umutekano by'akarere kose, kwitaho politike y'akarere, intwari ibereye, no gushyira mu mategeko uburyo bwo gutabara byihuse mu karere ka East African Community. Mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, tugiye kwitaho umutekano wo mu buseruko bwa Congo, kugira umutekano ukunda ugaruke, kugira batangure kwijukira iterambere, hisunzwe hanini ingingo zafatiwe mu nama yabereye i Nairobi.
Tubibutse ko EAC isanzwe igizwe n'ibihugu indwi aribyo Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iheruka kwinjira.
Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tulinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu.
N'umwanya w'ugwaruka dushikiriza ingene rubona ishigwa mu ngiro y'ivyo Evariste Ndayishimiye yiyemeje kurangura. Taluk ali muri Egypte abona ko nivyakunda ko amahoro agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ibindi bizoca bishoboka kuja mu ngiro.
Ufatiye kuzi umukuru w'igihugu yashikirije mu gihe yarahejeje kuramutswa uburongozi gutwara ishyirahamwe rya East African Community mu kiringo cy'umwaka wose. Mboneze ko cy'umutekano cyo cyagihambaye cyane, kuko iyo atamutekano uriho tuzaye ko vyaragiye bisanga mu kuvugwa yabugwa yagoya. Rero sagashishura mu bikorwa bana yuko muri ino minsi mu gihugu cya Congo umutekano waho na cyane cyane muri Sud Kivu na Kivu umutekano waho si kirenga, uracyagoyagoya. Rero ko ari wazo aramutswa rero East Africa kandi na konka biri jeje ari muri East Africa, nzi yuko azo ari igiringi ikomeye cyane kugira muri Congo umutekano ubonetse n'ibindi byose bizashoboka. Kuko ko ni bwo kinyinya kandi hari ibintu byinshi bihugu byo muri East Africa byo kongukira muri Congo ndetse na Congo kongukira mu bindi bihugu bigize East Africa. Rero kubona afatanye n'ubati akumufate igihe cy'umutekano kibashe kizi imbere y'ibindi nza ko byarira cyane kandi ibyo bizana akoyo kwe canke agahingwe canke umutekano mu bihugu bigize ishyirahamwe rya East African Community.
Don Dali ari mu Burundi ati nta cyizere mfise ko Evariste Ndayishimiye azoshika ku byo yiyemeje.
Bwa mbere na mbere turashima cyane ko Uburundi ari bwo buramutswa kurongora ibihugu bihurukiye muri Afrika y'ubuseruko niteka ridasanzwe re ku gihugu kandi n'umugisha by'umwihariko ariko kandi hari ico nagombe mvuge kubijanye n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze ndumva ko bishoboka ko habaho icuka ciza c'ubudandaji ariko kandi hari ibyitonderwa bikwiye kubanza kurabwa tukwiye kubanza kuraba mbega twebwe Uburundi turafise ubushobozi bwo guhanahana ibidandazwa n'ibihugu bigize uyu mugwi mbega Uburundi abanyamitahe b'abarundi barafise ubushobozi bwo kubikora ukijanye no kugarukana mahoro muri Kongo leta y'u Burundi irashobora gukoresha ingufu zayo n'ibindi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko bagatwara abasirikare muri Kongo ibyo birashoboka ariko mbega ibi bihugu bigomba gutwara abasirikare muri Kongo hoho mu bihugu byabo hariho amahoro umutekano usesuye mbega politike diplomasi imeze gute muri ibyo bihugu nico gituma dukwiye kubanza kusuzuma kuraba kuko niwoza kubakira uwundi rugo kandi nawe iwawe bitagenda neza iyo hari umutekano abarundi bose baba barahungutse iyo haba hari umutekano ibimenyesha makuru babyidegembya bigakora umwuga bitarabwe kubishitsure yaba hari umutekano umunyagihugu wese yaba afise ijambo ariko uyu munsi ushobora kuvuga akakubakiye nivuga ziba bagaca bagutoteza ikindi kandi igihugu cyacu cy'u Burundi kitarangwamo no kutubahiriza agateka kazi na muntu no kutubahiriza ibyiyumviro by'umuntu no gutotezwa murumba yuko bigoye cyane ko uja kugarura amahoro n'umutekano kandi mu gihugu cawe naho hari ibitagenda
Tao ari mu Burundi avuga ko abakuru b'ibihugu bindi vya EAC bofata mu mugongo Evariste Ndayishimiye kwa tankeka ko ashika kuvyo yemeje
akuri cyo cyavutse nabandi batumufasha no kumufasha uko hari umuntu yishobora akuri cyo kugira ngo kumufasha mu kamusi gikira ariyo twifuriza uko byo yinzi ko birangura mugabo nabandi akuri cyo kugira ibindi ukandi ngo Rwanda Uganda Kenya Sudani yepfo na Kongo nyine ubwayo kubona bo nyine bugira mu ruhare rukomeye cyane bakamufasha hanyuma ayo mahoro akaboneka muri ako karere ka Kongo hanyuma kugira ngo ibyo bikemure mu bufasha hanyuma n'ubudahari na nyine tugiye nzoba bakakurira hamwe bose hamwe kandi twishyire ko tutari kubura bari kurakorera hamwe bose hamwe ni cyo bibi n'umutekano wenyine cyo bikuko ahubwo no kumutera intege bamufasha ibyo umutekano n'ibindi bikuye nk'uwaka yuko ubariho ibihugu bimwe bimwe cyumva wano kaleje wabifise mu ruhara muri mutekano muri Kongo rero n'icyo cyose urumva gusa bari kuri igisi bose bari kumwe hamwe kama ni bari baba bafise mu ruhara nabo bona bibeka kugira ngo ibintu bitiba kumenya yitse akarere ka Kongo rero yemu kumwe mu mutekano kuko buryo no kiya kare kuguma karimo ibirumbanye bituma akarere kose pratikane nari kumwifuriza kurura nikwa tukamwifuriza kumusigikira wundi bikuba kugira ngo ibyo bigenye neza
Mikayela nawe ari mu Rwanda ati nivyo Uburundi narashobora kwitorera umuti
ico mbona nuko ivyo yimeje atavyo toshobora kubira ko umutekano avuga ico cuka ciza mu bijanye n'ubutandaji mu gihugu ciwe atwara ntabihari baravuga ngo umuntu atanga ico afise ni gute wumva ko ushobora kuja gukora ikintu ahandi iwawe atagihari nukuri jewe ico kintu ndabibona neza yuko atavyazoshobora ibyiyimije ntavyazofashoboye nabanze asubiriwe yubakiwe hanyuma abone kuja kubaka no handi niyamara guhita kubakiwe bakahatunganya akashaka umurongo uyu mutekano ku bucuruzi bwaba icuka cyiza cy'ubucuruzi amahoro mwumvikana ubutungane mu gihugu cy'u Burundi bikaboneka atubone kuja kubikora hanze nayo ubundi ni fagusa cyo kibanza n'ukuri ntacyo yari akwiye
alvera mu Rwanda nawe nabona ingene Evariste Ndayishimiye azoja gutunganya ivyakarere n'ivyo mu Burundi atarashobora kubitunganya neza
ugiye kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari wasigaye aramutswa umuryango wa Yase ndabifata nkaho ari iteka mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni ibintu byiza cyane ariko mfise amakenga kuko ivyo yiyemeje yuko ngo ngiye gushiraho icuka ciza mu bijanye n'ubudandaji tubasha kugarukana umutekano mu gihugu ca Repubulika ya Demokrasi ya Congo bimwe mu bizotuma akarere kugatekana kose ntabwo ndavyizeye cane ijana ku ijana kubera buriya umuntu iyo ashaka kugarukana impinduka akangurira mu rugo iwiwe nibo mu gihugu c'u Burundi hakiri agahaze hakiri ibibazo vyinshi bitarakemuka sinibaza ko mw'ico gihe iyo caje mu karere kose ngo giye gukemura ibibazo bihari ica mbere co nabanza kemura ivyo mu rugo nabanza kemura ivyo mu gihugu ayoboye hanyuma mu nyuma gende kemura ibibazo vyo mu bindi bihugu ariko nagateka ku Burundi nagateka kuri we natwe tugateka kuri twebwe abarundi n'abarundi kazi
Uzalendo pia mshikamano Iwe msingi wa umoja wetu Na tulinde uhuru na amani Mila zetu na desturi zetu Jumuiya yetu sote tulilinde Tuajibike, tuimarike Umoja wetu.
Ikiganiro ndafite ijambo kirabandanya tubandanirize kuri Karim ari mu Burundi ati ivyo umukuru wa EAC yemeje byari byiza nuko atacizere ko azobishika ko kubera n'ivyo igihugu ciwe bikimugoye gutunganya.
Kuba yarashikirije yuko agiye kwihutira kuraba ico yofasha ico yokora kugira ngo agarukane amahoro mu gihugu giharanira demokarasi ya Congo Akihewa wishika ko tewali biza tomukeza gosi no kuvuga yuko mu gihe Congo yotekana na Afrika yose uko yose yotekana na zonye tewali biza ariko duhereye hagufi kuko na ukubura ku marembo y'abandi iwe hasigi nibaza yuko ibyo yobishika ko ibyo yobishobora mu gihe ahereye mu gihugu ciwe kuko ntiwovuga kugira uje gutunganya ibihugu by'abandi mu gihe iwawe nawe bitoroshe iwawe hari bikiki je mvuga nti kugira ivyo vyose yiyemeza abishikeko nuko Burundi arico gihugu yamukamwo anarongoye tubanza kuba gitekanye mu gihe tuba gitekanye yashobora kugarukana amahoro no muri icyo kindi gihugu kandi agatsindira kandi no muri ibyo bihugu byose bigize Afurika y'ubuseruko bigashoboka ubwo mu gihe atarashobora gutunganya ibyo mu gihugu cyiwe mvuga nti izo ni indoto izo ni indoto
Herve ari muri Sudani yumanuko ati nk'ivyo yemeje kubijanye n'ubudandaji bizomugora kuko n'abashatse guterera mu guteza imbere Burundi batoroherezwa.
Turakenge cyane mwebwe ku mutima mukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye ku mabanga yo kuramutswa umuryango wa Yase mu mwaka. Hanyuma kandi nk'umukuru w'igihugu cyacu kongera tumwibutsa ngeneye dufashe nka twe vugwaruka. Koroherwa mu byacu mu byo dukora mu gihe tubona ubu igihugu cy'u Burundi bwa mbere na mbere kigali hatari hagurukanye agatari kiwe asharonderwa akicwa ushatse kugira utwo yokora mu gihugu ngo adusohokane nyuma y'igihugukire arahingane byogenda nawe acayicwa cyangwa utwiwe tukanyagwa abanyenyezi baba benshi mu gihugu cy'u Burundi hanyuma kandi tutamukeje mu ijambo ryiwe Tugushakira ikintu cyiza mu bijyanye n'ubudandaji. Mu bijyanye n'ubudandaji sinzi ko azobishobora mu bihugu bishika muri munani. Twari kumva na Malawi nacyo cyo gihugu nashazohera gusinya mu kwinjiza uwo muryango mushyashya muri EAC. Ibihugu munani rero yananiwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi kimwe gica muri ibyo bihugu byo muri EAC. Turabona ko itazo yoroha kumu Burundi uwaguru kwenye gatati yewe achayichwa akarero ni muganga sahabu Christophe aho umuse aa nturatuzwa atame nyigazi muturatuza ero bakuye gutahura umuntu yarakora yuko abaya akora akikora gatwe kiwe abaya akorera igihugu muri majambo make yemugira umuntu atanya gatari kiwe acamuka mu bandako abanyenyezi bakabona kumenga yabasize nagiye utungwa n'utwiwe umva ku gihugu kizaza kiri mu mahoro n'umutekano bwa budanda jagomba kugira mu bihugu munani mu gihugu cyo bwana naniranya agomba guhi agateka agomba kugira icyuka cyiza cyumva ko itazotungana icyo cyumviro cyo nacyo agere ko akirabe na cyane cyane kwitwa kugwaruka agerageze kutworohereza mu byinjira no mu bisohoka
no mu bijanye umutekano yavuye arerekana ko bigoye kuzimya inzu y'uwundi utabanje kuzimya iwawe iri kirasha
isigaye nabyo perezida wacu arashoboye aremeza neza neza no muri Congo kazogaruka na umutekano nabyo ni byiza ariko umutekano nawo aramanza ugarukane mu gihugu cy'u Burundi aramanza ugarukane mu gihugu cy'u Burundi acyahure neza igihugu ko atari icy'umugambwe acyahure neza igihugu ko atari icy'amoko acyahure neza igihugu ko ari icyaba atari icy'abajya ko atari icyaba cyavunye acyahure ko igihugu ari icy'abarundi ari icy'abantu atari ibikoko bwa majyambo kuko abantu birirwa baricwa abantu birirwa baribwa abanyenyezi baguma bagwira ukwezi kosa perezida nta jambo afise asaba abanyagihugu bikazoherera iyo abandi bagafungwa abantu uko bareze banyonyeje umva ni hatari nta burenganzira turaronka twebwe ubwacu nta mahoro dufite twebwe ubwacu ugahepfuza ko tuzaguhagaragana muri Congo ariko ntibitangaje reka turindire hanyuma isigaye ndamukeje Zema kandi tuzana mukeza cyane cyane mu kiringo cyo cyangwa mu gihadu bari karatwara tubona ijyari karakora harambo Burundi
Etan ari mu Burundi ati Evariste Ndayishimiye nabanze afashanye n'abarundi gutorera umuti ingorane hagati yabo hanyuma batandukire iby'ibindi bihugu
jewe guhugwaruka kandi nkaba nk'u Burundi kuba ari washikiriye amabanga yo kurongora EAC ni byiza cyane ariko kimwe mu byo yemeje nibaze ko bizo mugora cyane mu gihe n'ibiri mu Burundi atarabitunganya kandi ari bategerezwa kubitunganya kuko Kongo si ifise ibibazo yonyine n'Uburundi bufise ibibazo kuko ntitukuvuga ku Burundi nta bibazo bufise incapuro ntiziri inyuma y'igihugu rusange ya politiki bari inyuma y'igihugu abo bose bubategerejwe kuba baje hanyuma igihugu kikaba kiriho kirakorana n'abana b'u Burundi bose atari uko gikorana n'abantu bamwe gusa abandi nabo bakiguriwe umuhanga natwe tunamworoheye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ahako ujya gutosoza kirimo gishyirya mugenzi wawe ubanze witosore wowe nyine ubanze ukure ikirimo ryawe rero umukuru twamusaba imbere y'uko aja kuzimya umuriro w'abandi nabanza azimye umuriro w'igihugu kandi turabona ko uravye bimwe mu byo agenda akora yari mu ntumbero nziza ariko ku bijyanye n'icyo kandi ariko coce gituma agira ingufu nyinshi kuko nkamwe yufasha ikibazo cy'u Burundi kigatora umuti abanyapolitiki bagataha impunzi zigataha zitashe mu hari umutekano hagatunganywa ibintu byiza mu gihugu cyose cyiza umukuru w'igihugu ibyo nkamwe aramutse abikoze uravye ubu kuri bimwe bimwe twabona agenda akora nibura amateka cyane yiteje yongereje ku byo twako twatanga gushima bimwe aho tubona ko ariko agenda abikora rero n'ukuri turamusaba na abanze akore ibyacu abanze abitunganye neza hanyuma twese tujyane tumufasha mu gukora ibyo muri Congo bwabo n'iby'iwacu twabanje kubigira neza
duheraheze kuri Leonce ari mu Burundi ati Ije Evariste Ndayishimiye yemereye abarundi agishika ku butegetsi byabaye amasigara cy'icaro n'ibya EAC nawo kwizera ko azobirangura
nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu uyu munsi aherutse kugera mu mabanga ariko impungenge fise nuko uri kuraraba imyitwarire y'uwo mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi utakizera umuntu yogira yuko ibyo yiyemeje bigiye kujya mu ngiro kuko kanatsinda nivyo yemereye abanyagihugu gihe yarahira gutwara igihugu nabwo arabishyira mu ngiro kuko uri kuraraba ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ni intwaro ibonekana ko ikoresha amajambo tabikogwa by'ukuri ishyira imbere rero mu gihe amaze kuba umutegetsi nk'uwo avuga amajambo mugabo asosira abanyagihugu mugabo ugasanga ibikogwa ntibihuye na ya majambo avuga nizo mpamvu nkugwaruka mbona yuko ibyo yiyemeje ikazoja mu ngiro kuko mugihe abyiyemeje nuko byaba ngombwa akabishyira mu ngiro ariko icyizere kuri jewe kiracyari kure nk'ukwezi kuko hari ibyishimye n'icyubahiro ashikiriza tugiye gukogwa ibi abasuma tugiye kugwanya ku mugabo akaba aribo bagaruka ahandi nyene akaba aribo bahabwa amabanga akomeye akaba aribo bajya mu byo gutunganya igihugu by'ukuri kandi yemeza ko ari asuma rero nizo mpamvu ubona ko ibyo umukuru w'igihugu yiyemeza bidashobora kuba byujya mu ngiro bivanye n'ako karorero umuntu abonera ko mu byo amaze kwiyemeza bitarajya mu ngiro rero Kongo ego hari imigwi itandukanye ariko biragoye katubirindiye ariko nta cyizere umuntu yobiha
Ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye ngaha cyari cyerekeye ibijyanye n'ingene Evariste Ndayishimiye azashobora gushyira mu ngiro ibyo yemeje kuzorangura ahejeje gushyikira amabanga yo kurongora ishyirahamwe ya se muri iki kiganiro hari aberekanye ko atakizohuza ko abishika ko hamwe bagenzi we barongoye ibindi bihugu bigize uwo muryango ubimufashamo abandi bavuze ko atacizere bafise ko azoshobora kubishyira mu ngiro kuko nivyo yemereye abarundi vyabaye amasigara cicaro turashimiye urwaruka rwagize ico ruterereye muri iki kiganiro naho kwa gatatu uza
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo